radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko itishimiye icyemezo cyo gusubika mu gihe kitazwi urubanza rwa Felicien Kabuga.
Iki cyemezo ntabwo gishimishije kubera ko nyuma y'imyaka myinshi urubanza rutegerejwe rukaba baratangiye hashize imyaka itatu, ntabwo urubanza rwarangiye kandi na Kabuga akomeje gukurikiranaho ibyaha bya genocide yaregwaga.
Ambassadeur Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu Buholandi, abanyeshuri bigaga ubuganga muri imwe muri za kaminuza zo muri Sudani bagiye kurangiriza amasomo yabo mu Rwanda kubera intambara.
We are very thankful for the government of Rwanda who opened the
cyane leta y'u Rwanda yadufunguriye amarembo ndetse ikemera ko n'abanyeshuri bacu mu by'ubuvuzi baturuka hirya no hino ku isi, kuko nyuma y'intambara byabaye ngombwa ko bahungira mu bice bitandukanye by'isi.
Muganga Suzanne Homeida, umuyobozi wungirije wa kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga Khartoum muri Sudani, yaherekeje abanyeshuri mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baratangaza ko bahangayikishijwe n'imibereho ya President Mohamed Bazoum umaze ibyumweru bibiri akuwe ku butegetsi muri Nigeri. Kuwa kabiri, Anthony Blinken, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika, avuganye na Mohamed Bazoum amwizeza ko bakomeje kumushyigikira. Ishyaka PNDS Taraya rya President Bazoum ryatangaje ko we n'umuryango we batakibona amazi, umuriro, ibiryo ndetse n'abaganga. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu uburengerazuba bwa Afurika barahura kuri uyu wa kane kugira ngo barebere hamwe icyakorwa. Igisirikare cya Ethiopia ejo kuwa gatatu cyateye intambwe mu rugamba rwo kurwanya abarwanyi mu ntara ya Amhara. Iyo nkuru yatangajwe n'ababa muri iyo ntara, Fidel Niyongabo.
Ni nyuma yuko leta yo mu ntara ya Amhara mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri itangaje ko agahengwe kabayabaye kagarutse muri iyo ntara. Nyuma y'iminsi itari mike y'ingwano hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano, inteko za leta zisa n'iziriko ziratera zigira intambwe mu bice bitari bike byo muri iyo ntara. Mu itangazo ryasohowe ku munsi wa kabiri ku muhingamo, leta mu ntara ya Amhara yaratangaje ko amahoro n'umutekano bigereranye byagarutse muri iyo ntara. Yavuze ko igisirikare cya leta cyafatiye ingingo zikwiriye abo yise imigwi y'intagondwa. Ababa mu ntara ya Amhara, itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryabajije ku munsi wa gatatu, baratangaje ko abagwanyi bazwi ku izina rya Fano batujijwe gushika mu bisagara bya Gonda na La Libela. Umwe mu baba mu gisagara cya Gonda yatangaje ko ibintu byasa n'ibyahindutse ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze ko igisirikare cya leta ya Ethiopia cyafashe ibice bitari bike by'igisagara cya Gonda inyuma y'ingwano ikomeye yabaye mu minsi ya vuba. Isosiyete y'indege zitwara abantu y'igihugu cya Ethiopia, Ethiopian Airlines, yatangaje ko indege zayo zizosubira kugira uruja n'uruza ku murwa mukuru w'intara ya Amhara, Bahir Dar, no mu gisagara cya Gonda kuri uyu wa kane. Yamara ingendo mu bindi bibuga by'indege byo mu bisagara bya La Libela na Desi ntizirasubira kubandanya. Leta ya Ethiopia yarashizeho kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ingingo zo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Amhara iri mu buraruko bwa Ethiopia. Izo ngingo zafashwe kubera ingwano ikomeye yariko ibera muri ako karere amezi icyenda gusa inyuma y'uko intambara yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye.
Leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo kuri wa gatatu batangije ibiganiro bigamije gushakira ibisubizo ibibazo bya politiki biri mu gihugu n'inyuma y'imyigaragambyo yabayemo ubwicanyi yamaganaga ubuzima burushaho guhenda mu gihugu, inasaba ko hategurwa amatora mashya.
Eugene wa Malwa, umwe mu baserukira Urunani Azimio ko batavuga rumwe na leta, yatangaje ko bari biteguriye uwo munsi kandi ko bafise icyizere ko ibiganiro byatanguye bizotorera inyishi ibibazo byari byatumye ibiganiro byo muri kahise bihagarara. Ibyo biganiro biriko bibera mu gice kigenderwa n'ingenzi cyo ku murwa mukuru Nairobi citwa Bomas of Kenya. Nta kiringo ibyo biganiro bizomara cyategekanijwe. Raila Odinga amaze igihe kirekire ayoboye abatavuga rumwe na leta muri Kenya yateguye iminsi 10 y'imyerekano kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Iyo myerekano yavuyemo rimwe na rimwe uguhangana n'igipolisi kwihaye inkumbi isaba itohoza ku matora yabaye mu mwaka urangiye yashikanye ku butegetsi President William Ruto. Abantu batari munsi ya 20 barishwe mu guhangana hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi hisunzwe ibiharuro bitangwa na leta. Naho abaharanira agateka ka muntu bo bavuga ko ibitegiri by'abapfuye biri hejuru kurushiriza. Uruhagarara rwa politike muri Kenya, kimwe mu bihugu birangwa na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu buseruko, kwatumye haba kamo mu gihugu no mu mahanga ko guhuza impande zihanganye muri ico gihugu gategwa.
Hashize imyaka 78 leta zunze ubumwe za Amerika irashinwa intwaro ya kirimbuzi bomba atomiki na gashaki mu Buyapani. Toma Kamirinde.
Bombe yaguye i Nagasaki itariki ya 9 y'ukwamunani 1945 saa 5 n'iminota 2 imbere ya saa 6. Abo yahitanye icyo gihe n'abazizi inkurikizi zayo mu myaka yakurikiyeho barenga 70,000. Kuri uyu wa gatatu kuri iyo saha ya saa 5 n'iminota 2 mu gitondo, abari mu mihango yo kwibuka bacecetse igihe cy'umunota ariko n'inzogera z'amahoro zirimo zivuga. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki yavuze impungenge afite z'uko ririya shyano risa n'irigenda ryibagirana mu gihe abari rukotse nabo bagenda bashira. Ababyeyi ba Shiro Suzuki nabo bari mu barokotse, afite imyaka 56 y'amavuko. Yasabye ibihugu by'ibihangange ku isi kurandura burundu intwaro za kirimbuzi. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki ati kumaraho intwaro za kirimbuzi ku isi niyo nzira nyakuri yonyine iduha umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe bombe atomike i Nagasaki nyuma y'iminsi 3 irashe iya mbere ku mujyi wa Hiroshima naho ni mu Buyapani ku itariki ya 6 y'ukwa munani 1945. Yishe abantu 140,000 ako kanya no mu myaka yakurikiyeho.
Murakoze Toma Kamirindi na Fidel Niyongabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda iravuga ko itishimiye icyemezo cyo gusubika mu gihe kitazwi urubanza rwa Felician Kabuga. Urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje kandi ko Kabuga bagaragayeho uburwayi bukabije bwo kutamenya ibikorwa rekurwa by'agateganyo. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu Buholandi aravuga uko babona icyo cyemezo.
Iki cyemezo ntabwo gishimishije kubera ko nyuma y'imyaka myinshi urubanza rutegerejwe rukaba rwaratangiye hashize imyaka 3 none kwa mbere ushize urwego rw'ubujurire rw'uru rukiko rukaba rwemeje yuko urubanza rusubikwa ku gihe kitazwi kandi nakavuga akaba agomba kurekurwa by'agateganyo.
Ariko mudusobanurire neza, biravuga yuko se rwarangiye rurasubitswe ruzongera rufungurwe biteye bite?
Ntabwo urubanza rwarangiye kandi nakavuga akomeje gukurikiranaho ibyaha bya genocide yaregwaga, ariko kubera ko abaganga bemeje yuko afite ubuzima butameze neza, ubuzima bwo mu mutwe, afite indwara yitwa dementia yo kwibagirwa, abaganga bemeje ko atagomba kuburanishwa. Rero n'urukiko rukaba rwemeje yuko mu gihe cyose afite ubwo buzima butamwemerera kuburanishwa urubanza ruzasubikwa, ariko ntabwo bivuze ko rwarangiye, bivuze ko igihe cyose wese yazanzamuka urwo rubanza rwazasubira.
None se Kabuga Felician azaguma muri gereza aho ngaho irahe, azarekurwa, harakurikiraho iki?
Ubundi urunurwego rw'ubujurire nirwo rwafashe icyemezo rusaba urwego rw'ibanze kuzafata ikindi cyemezo cyo kuvuga ibyerekeye irekurwa by'agateganyo, no kuvuga conditional release ya Kabuga, no kuvuga ko hashobora kuzabaho ibihugu byazasaba kumwakira. Ibyo ngibyo byazamwakira, ariko hakaba za condition, no kuvuga ibisabwa agomba kubahiriza, harimo nko kumwambura pasiporo cyangwa se kutagira ahantu arenga, no kwitaba ku nzego kugiye runaka. Donc ni ibyo ngibyo bishobora kuzabaho ariko hagize igihugu cyemera kumwakira, kuko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze.
Hari bamwe mu bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda rwari Arusha, bamwe bagizwe abere, abandi barangije ibihano ariko babuze ibihugu bibakira. Muragira muti hari ibihugu bishobora kuzasaba kwakira Kabuga Felician, n'urukiko ruzasaba ibyo bihugu kumwakira, n'imiryango yizasaba ko yakirwa, bigenda bite kugira ngo uwo muntu n'ubu ngubu kiraho muri gereza abone igihugu kimwakira yarekuwe?
Ubusanzwe n'urukiko rubisaba kugira ngo umuryango ubigiramo uruhare, ariko bikaba byumvikana ko kuba umuntu akekwaho kuba icyo bita finance wa genocide, yaratanze amafaranga kugira ngo genocide ishoboke, ari umutwaro ukomeye ku bihugu byaba byiteguye kwakira umuntu nk'uwo. Ariko ibyo bihugu nibitaboneka, Kabuga Felician azabagumye muri gereza ya hano cyo bita UN detention facility hano mu Burundi, kugeza igihe ari igihugu kizemera kumwakira.
Mu mategeko mpuzamahanga agenderwaho mu kuburanisha Felician Kabuga, havugwamo yuko umuntu uregwa aba ari umwere kugeza igihe bigaragariye ko icyaha kimuhamye. Niba muvuga yuko Felician Kabuga akomeza kuba umuntu uregwa mu gihe nta cyaha kiramuhama, ni zihe mpamvu zishingirwaho kugira ngo atabone uburenganzira ahabwa nk'umuntu?
Afite uburenganzira buhabwa umuntu wese ushinjwa ibyaha, kuko ntabwo Kabuga ari umwere nk'umuntu wagizwe umwere cyangwa se warekuwe. Kabuga aracyakurikiranywe ibyaha, ni ukuvuga ko akiri accused n'uru rukiko. Rero uburenganzira ahabwa bugarukira nyine kuri iyo statu afite yuko ari accused nk'umuntu wese ushinjwa ibyaha. Rero ibyo ahabwa ni ibyo iyo statu ye imwemerera y'umuntu ushinjwa ibyaha.
None se nyakubahwa ambasaderi, mu kurangiza, ubu ngubu umutungo wa Felician Kabuga wari warafatiriwe uzakomeza gufatirwa kandi yarekuwe, bizagenda gute?
Ntabwo yarekuwe nk'umuntu wagizwe umwere cyangwa se umuntu warangije igihano nk'abari yabavugaga bo muri Niger. We aracyashinjwa ibyaha, ariko akemererwa kurekurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rugisubitswe. Bivuze ko mu gihe cyose agishinjwa ibyaha, ibijyanye n'umutungo bigumaho, no kuvuga ko umutungo we ugomeza gufatirwa kugeza igihe urubanza rurangiriye.
Ambassadeur Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu Buholandi, akaba nawe ukurikiranira u Rwanda ibikorwa by'inkiko zose ziri irahe mu Buholandi. Ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venice kuba mwanyakiriye.
Kaminuza y'u Rwanda imaze kwakira abanyeshuri baturutse mu gihugu cya Sudani bahunze intambara, baje kwasozereza amasomo yabo mu bijyanye n'ubuvuzi. Nkuri rambuye Eric Bagirubusha.
Ijwi rya Amerika rigera muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha amasomo y'ubuvuzi riri Kigali ryasanze aba banyeshuri baturutse muri Sudani bari kubaganiriza ku mikorere y'inzego z'ubuvuzi mu Rwanda. Tuvugana na muganga Susan Omeida, umuyobozi wungirije muri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga University of Medical Sciences and Technology ikaritumu muri Sudani, yavuze ko aba banyeshuri bageze mu Rwanda nyuma yaho bigaragariye ko intambara iri mu gihugu cyabo itari butume basoza amasomo yabo mu mudendezo. Avuga ko byabaye ngombwa ko bagerageza kuvugana n'ibihugu bitandukanye bikabakira n'u Rwanda rurimo. Muganga Omeida ashima byimazeyo uburyo Rwanda rwitwaye kuri ingingo.
We are very thankful for the government of Rwanda who opened the
Turashimira cyane leta y'u Rwanda yadufunguriye amarembo tukemera ko n'abanyeshuri bacu mu by'ubuvuzi baturuka hirya no hino ku isi, kuko nyuma y'intambara byabaye ngombwa ko bahungira mu bice bitandukanye by'isi
from Khartoum to different part of the world.
Muganga Omeida akomeza avuga ko yizeye nta shiti ko abanyeshuri babo bazasoza neza amasomo yabo icyabasaba sumurengera.
My message to the students that actually this is a golden opportunity.
Utubanganye ku banyeshuri mu by'ukuri ni amahirwe adasanzwe, bagomba gukora cyane, bagomba kwiga umuco basanze, bagomba kurya ibiryo byaho, bagomba kuvuga ururimi rwaho, ntibagomba kwitandukanya n'abandi kugira ngo bagire ubunararibonye bwisumbuyeho. Kuko muri Sudani abagera kuri 90 cyangwa 95% batakaje icyizere cyo kubona ubufasha bwo gusoza amasomo yabo.
Ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda bwemeza ko butazaterana abo banyeshuri, gusa icyo buzibandaho kuruta ni ukubafasha kubona ubumenyi bakeneye. Bwana Didas Kayihura Muganga n'umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda.
Twe rero n'ubumenyi cyane cyane tuzaba dusabwa ibindi by'amacumbi iki za apartement bazajya baba ibyo ngibyo babyitayeho barabigiteguriye.
Uretse kuba harabayeho amasezerano yo gufasha aba banyeshuri gusoza amasomo yabo, kaminuza y'u Rwanda yemeza ko yanagiranye andi masezerano na kaminuza yo muri Sudani aba banyeshuri baturukamo. Bwana Kayihura Muganga arasobanura bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano n'icyo yazafasha ku mpande zombi.
Harimo cyane cyane kujya dukomeza kujya duhana abanyeshuri abacu bakajyayo bakigira iwabo itekano n'ubwo bamaze kugaruka n'abo bagakomeza kuza hano, n'abarimu inzobere zabo zikajya ziza zigakora mu Rwanda n'abacu bakajyayo. Uko mwabyumvise muri kaminuza ndetse no muri Sudani muri rusange bafite inzobere nyinshi zitandukanye, ubufatanye bw'abashakashatsi babo n'abacu bazajya bafatanya mu by'ubushakashatsi n'ibindi bikorwa byose za kaminuza zigenda zikorana byose birimo muri aya masezerano turimo gukorana.
Uganiriye na bamwe muri aba banyeshuri bose biga mu mwaka wa kane usoza amasomo y'ubuvuzi, bumvikanisha akanyamuneza ko kuba barabonye igihugu kibakira kikabafasha gusoza amasomo yabo batekanye nyuma yo kwifuriza iruhuko ridashira abanyasudani bahitanywe n'intambara. Bwana Yasini Kalfala wiga ubuvuzi yavuze ko kuri we aya mahirwe yagombye kwandikwa mu mateka.
Thank you Rwandan people.
Mwarakoze Rwanda, mwarakoze Banyarwanda, mukuri mwaduhaye amahirwe adasanzwe yo gukomeza amasomo yacu tuba abaganga. Ibyo dukomeza kubishimira kubw'aya mahirwe, dushima Abanyarwanda na Leta y'u Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye mu mateka kw'abanyeshuri n'abagize ubuvuzi muri Sudani tutazibagirwa, kandi biratanga ubutumwa bukomeye ko Afurika ari imwe izahora ari imwe.
Nyuma yo gusoza amasomo ye, naho Azan Abdelrahman Jiyama kuri we kugera mu Rwanda bizamubera umwanya mwiza wo kongera ubumenyi ku masomo ye no hanze yayo.
I do expect to increase my
niteze kongera ubumenyi bwanjye mu buvuzi kuri buri ruhande harimo n'itumanaho, ubumenyi mu kubaga abarwayi. Mukuri hari itandukaniro rinini hagati ya Sudani na hano. Muri rusange nzongera ubumenyi bwanjye.
Increase my knowledge in general.
Iyi kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga mu murwa mukuru i Khartoum muri Sudani imaze imyaka 27 itangiye imirimo yayo. Yigama abanyeshuri bagera ku 7,000 muri bo abagera ku 3,000 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi nk'uko ubuyobozi bwayo bubisobanura. Mu Rwanda hakiri abanyeshuri 160 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi, biganjemo abanyasudani n'abakomoka mu mpande zindi zitandukanye z'isi biga muri Sudani. Barimo Hazani watubwiye ko aturuka muri Qatar n'abafite ubwenegihugu bubiri nka Yasini Kalfala watubwiye ko ari umunyasudani cyarimwe n'umunyamerika. Biteganijwe ko bazamara amezi 8 mu Rwanda baje biyongera ku bandi banyeshuri b'abakobwa baherutse kugera i Kigali baturutse mu gihugu cya Afghanistan mu mugambi wo kudacikishiriza amasomo kubera iwabo umutekano waje mu kidobya. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi umunyamakuru afungiwe ibyo abamurega bise kwitirira radio kandi atayikoramo yitwa Fenias Ndayishimiye, ni umunyamakuru wa kabiri ufunze mu Burundi nyuma ya Florian Nirangabiye. Hello Jubili Kaneza.
Fenias Ndayishimiye afungiwe mu gashoboka ka komisariya y'igipolisi mu Rumonge kuva isaha imwe z'ijoro zo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Yarungitswe mu gashoboka inyuma yaho yumvirijwe na parake igihe cy'isaha 11 n'inusu nk'uko amasoko yacu yabyiganije rya Amerika. Uwomenyesha amakuru ajejwe uruganda rw'iradiyo nshasha ikorera aho nyene mu Rumonge yitwa Shima FM yatangwe gusamina na mu kwezi kw'indwi guheze. Yagiye kuyibera umwe mu bayobozi yavuye ku yindi radiyo yo muri iyo ntara y'ubumanuko bushyira uburengero yitwa Izere FM. Wayishinze niwe yitwariye uwomenyesha amakuru ari mu minwa y'igipolisi. Kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyesha amakuru imvo zatumye ajana ikirego mu butungane. Benjamin Bikorimana
tumabwiriza yuko yashoboye kwiyitirira iradiyo kandi atayatukikoramwo ko ari umuyobozi w'iradiyo mbese n'ibindi. Rero twaramaze gutanga ibirego mu butungane, turindiriye ko butungane rwo kugira icyo bukoze kugira ku mpande zose, haba uruhande rwa Fenias, haba n'uruhande rwa twebwe twamwitwariye butunganize twese.
Bamwe mu begereye umenyesha makuru Fenias Ndayishimiye batashimye ko tubavuga, bemeza ko uwamwitwariye ari we nyene yagiye kumuhagarika. Mugabo warabihakana.
Ibyo nta shingiro bifise kubera ko ubushobozi twebwe ntabwo dufise. Butungane icyo tubusaba yuko ku mpande zibiri, uruhande rwa Fenias n'uruhande rwacu, by'ukuri hoba amatohoza yimbitse, hanyuma uwagirwa n'icyaha akagihanirwa.
Bimenyimana yahoze ari umukoresha w'uwomenyesha amakuru afunzwe asigura ko atakibazo bafitaniye n'uwo yafungishije.
Yarakoze muri radio Izere FM kandi yarabaye redakteur en chef. Gutanga imihoho kwiwe bwa mbere ntiyigeze yisunga amategeko. Murazi neza hari igihe ufise contrat, hariho amategeko utegerezwa kuyisunga ko. Mugabo ibyo twebwe ntacyo byadutwaye kubera yuko umbure twavuga tuti ko agiye mu bindi bikorwa kanaka n'amahoro. Rero gushika ino saha imibano yawe na twebwe yari imeze neza, icyo kuvuga yuko rero hoba hari amatati ya Fenias Ndayishimiye na Izere FM yarahasanzwe.
Ubuyobozi bw'ikinyamakuru gishasha Shima FM buhagaritswe akorera ntibwashimye kugira icyo buvuze kuri iyi dosiye. Fenias Ndayishimiye yabaye umenyesha makuru wa kabiri afunzwe mu Burundi nyuma ya Florian Nirangabiye yahanishijwe gufungwa imyaka 10 mu ntango z'umwaka, maze umucamanza w'iyungururizo akamugumiza ko icyo gihano mu ntango z'ukwa gatanu. Amashyirahamwe ahari agateka kakiremwa muntu n'amenyesha makuru yavuze ko ifungwa ryiwe ririmwo utunenge, maze asaba ko arekurwa. Muvuga ko imumo baserukira CPJ rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru mu karere k'Ihembe rya Afurika ifite icyicaro i New York muri Amerika.
We must also acknowledge that her imprisonment has been characterized by several irregularities.
Twibukanye kwifungwa ryiwe ryaranzwe n'utunenge twinshi. Mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza. Twovyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Kugera ubu Burundi buri mu bihugu bitatu gusa hari abakenyezi b'amenyesha makuru bafunzwe ku mugabane wa Afurika, nabyo akaba ari muri icyo gihugu c'ubuseruko bwa Afurika, Somaliland na Ethiopia. Mu cegeranyo cerekana uko ibihugu vyubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru c'umuryango Reporters sans frontières RSF ufise icicaro i Paris mu Bufaransa, Burundi uyu mwaka bwaje mu kibanza 114 ku bihugu 180 wa muryango ukora ko amatohoza. Umwaka w'imbere yaho bwagira ubwijana n'indwi. Naho hari amaradiyo yuguruwe nyuma yo kubugarwa mu 2015 bivuye ku njyana za politike zatewe n'ikindi kiringo cyateye imari cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Uwo mwaka nyene abatari bake babona ko Perezida Ndayishimiye naho mu mvugo yagiye yerekana kuva rero ku butegetsi mu 2020 ko afise ishaka ryo guha umwidegembyi imenyesha makuru byari ku munwa gusa. Iryo rya Amerika turiko tuvugira ko ryugawe mu Burundi kuva ku wa kane ukwa gatanu 2018 cyo kimwe na BBC y'Abongereza. Ya mbere kugera ubu ntirasubira kugururwa, nayo ya kabiri nubwo yahawe uruhusha rwo gusubira gukora kuva mu mpera duha gatatu umwaka uheze, abayirongoye ntibarongera kugurura umurongo wa FM co kimwe n'ibiro vyo mu Burundi. Eroje buri kaneza iryo rya Amerika.
Ministeri y'ubuhinzi mu Burundi kwa kabiri yatangaje ko hari umugambi wo kongera amazi yafasha kuvomerera imirima kugira ngo ubuhinzi butere imbere mu ntara z'imbono mu bindi bice by'igihugu. Inkuru irambuye Thierry Ndayishimiye.
Munama yahurije hamwe kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro barimo ba Musitaneri na ba Muramatari hamwe n'amashirahamwe yigenga bimwe mu byo yarigamije kwiga ko harimo kugarukira igisata kijejwe ibidukikije ubunimyi n'ubworozi na cyane cyane ku kibazo cyo gushira ingufu ku bijanye no kubaka ingomero zizofasha kuvomera imirima no mu gihe cici. Umushikiranganje ajejwe ubutunzi Audace Niyonzima yatanguye abasigurira uko iyo migambi igomba gushirwa mu bikorwa.
Impinduka nyamukuru ni yo kuva mu gukoresha amafaranga turavye gusa amafaranga kwangana tutaravye icyazo gukora tugahindura tuja mu gukoresha amafaranga twisunza imigambi n'umwimbu uzova mu migambi.
Abitabiriye inama yabereye Bujumbura barimo Diodone Ntahirihiye umujenama wa komine ya Mugina ashikiriza impunge ngafise mu gisata c'uburimyi.
Je mfatiye ku burimyi kuko uburimyi turazi n'iryo soko giterambere mega mu burimyi byo kuri haradaya mafaranga kwire kugira uburimi kuko tumba niyo source ya mafaranga yose turiko turabonera ibyo nabivuze kubera iki je ndatangara nk'iyo mbonye umugoronome imirimo igashobora kugwara ikasinzikara akavuga ko yabuze ingene yije kuratabwira ashikira bene gihugu aje kuraba imirima.
Mugenzi we nawe Sabimana Eric umuhanuzi wa Musitaneri muri komine ya Nyabiraba yabajije impamvu iki ya cimbo kidatunganywa kandi gifise amazi menshi yofasha kuvomera imirima.
Ibyo kirambabaza cyane iyo ndiko ndaca muri icyo kiyaya ingene atabaza akwiye ahari cyangwa abene gihugu barime neza muri icyo kiyaya kugira ngo umusaruro uboneke. Dufise Tanganyika, dufise Rusizi irica abantu.
Mu gihe ubushikiranganje bujejwe ubutunzi buvuga ko urugomero rwa Kajeke ruza ku mwanya wa mbere mu zitegekanywa gutunganywa neza hakoreshejwe mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushiriwe 2024, Maitre Mutore Pasteur wo mu nama mpanuzi wa jambo yo mu isare yabajije umushikiranganje amafaranga angana na miliyari 51 yari yarasohotse mu myaka iheze azokoreshwa kuri urwo rugomero aho yagiye.
Nye miliyari yasohotse yo kuyikora yogenda tubwiye aho ayo mahera yaroye kugira tumenye ko bazo bamwe bazo barayagira kugira natwe dusubira kuri ayo.
Kuri ico kibazo nyene umushikiranganje Audace Niyonzima yashikirije ko icihutirwa ari ugutunganya urwo rugomero ibindi bigakurikiranwa mu nyuma.
Ubyo ko itubatswe biraboneka ivyo ni ntibihinyuzwa kwa dukeneye kuri intumbero nshasha nuko aboneka iyo baraje ikaboneka kugira ngo kiyaya gishobore gutunganywa neza kirimwe muci kivomegwe neza kive mu mwimbo ibisigaye byafite ariko bikurikirana.
Ku bindi bibazo bijanye no gutunganya ibiyaya by'imbo umushikiranganje Audace Niyonzima yamenyesheje ko leta yashize imbere umugambi wo kwitwararika igisata cy'uburimyi bityo ibiyaya n'ingomero bigiye gutangura gukogwa mu buryo burambye.
Ibyo leta yashize imbere ni ibyo gutunganya iki kiyaya cya Rusizi imbere naho iki kiyaya cyo muri imbo bivuga gutunganya imirima minini bita agropole iki kiyaya cya Rugufamu rero leta yagifashe yuko choba icyakarorero uyu mwaka kigatangura gutunganywa neza biri byigwa ubu byatanguye inyere cyorimwa hama hakurikira amashene de valeur.
Nawo kubijanye n'abafundi b'indimo Audace Niyonzima avuga ko hari ibikoresho byategekanijwe guhabwa abagronome mu gihe bahora bavuga ko badafise uburyo bwo gushikaho ibikorwa bibera. Mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2023-2024 umugambi wo kubaka urugomero rwa KJK ruherereye muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza nyene wategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 3 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri rusange cyategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 556 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi uzotwara amafaranga menshi muri ubwo bushikiranganje n'ujanye n'ifumbire ikenegwa n'abarimyi umunsi ku wundi aho izotwara ayarenga imiliyaridi 255 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi akaba ari cyo kiza ku mwanya wa kabiri mu bisata bitegekanyirizwa amafaranga menshi mu mafaranga hareti gekanya gukoresha muri uyu mwaka. Iyo nama ihuriza hamwe izo ndongozi mu kwigira hamwe uko amafaranga azokoreshwa yahuje abaturuka mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Bururi na Rumonge izobandanya no mu zindi ntara zose zisigaye zigize igihugu gushika ku igenekerezo rya 11 uko kwezi kwa munani uyu mwaka. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
ahantu dusoreje aya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: uguha akubonye arutwa n'ukuzirikana. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.